yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubona kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Mwakoze kumviriza Radio Inzamba gatera kawe nisango ry'ikiganiro ndafite ijambo. Uno munsi tuganira ku byerekeye abantu n'ibintu bimaze iminsi bitanwa n'amazi bivuye ku mvura nyinshi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ikiganiro mugishikizwa na Francine Kanyange utuma mukikurikirana ni Innocent Kubwimana.
Ubu rugwaruka ubu ufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 992 5020.
Mu ijoro ry'uwa gatandatu uheze rishira Uwimana abantu 15 barapfuye abarenga 40 barakomereka mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Muri uku kwezi kwa 12 abantu Radio Inzamba imaze kumenya bapfuye kubera imvura barenga 40 abarenga 90 bandi nabo barakomeretse. Amazu arenga 100 nayo nyene yarabomotse. Emmanuel Ndayishimiye arabitubwira iyi nkuru ikaba yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuri uyu wa 23 Kigarama.
Beruka n'abantu 15 batowe ibiziga mu gitondo cy'uyu wa mungu abarenga 45 barakomereka abandi barababura irengero amazu 57 arasenyuka. Ni muri quartier ya Nyabagere inyuma y'imvura nyinshi akuzi cyari gaca muri iyo quartier karasheshe kirara mu mihana kahitana icyo gahuye cyose. Icyo cegeranyo gitangwa n'urongwe zone gihosha Sibomana Floribert. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu uheze naho abana babiri baritavye Imana ku mutumba Butarugera komine Butihinde ntara ya Muyinga bivuye ku nzu yasenyutse kubera imvura nyinshi. Wa kane uheze naho amazu 5 yasenyutse abantu 44 barakomereka inyuma y'imvura yaguye muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura. Mu ijoro ryo kugenekerezo rya 4 kuno kwezi naho ibara ryaraguye ku mitumba Nyemundu Gikomero na Rukombe muri komine Mugina intara ya Cibitoke. Imvura nyinshi ivanze igihusi yahunguruye umusozi ugwa ku mazu y'abantu abagera ku 26 baritaba Imana indwi barakomereka nayo 10 barababura irengero amazu agera ku 60 arasenyuka. Kuno kwezi kandi inzu zirenga 100 zarasenyuwe n'imvura nyinshi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Abantu bagera ku 250 baje gusaba indaro mu mihana.
Ndayishimiye ugaruka ku bwanyu mubona hoko guki kugira ngo abantu ntibasubire guhitanwa n'amazi avuye ku mvura nyinshi. Mukanya ijambo ni rwanyu.
Amarushwa y'umugororotsi ni menshi cyane ariko uhoraho ayamukiza yose. Barundi bene wacu ni mureme
mana tubabarire mana tukiriri kigongwe ikikiza ikikiza tumutureyo
Keni ari muri Kenya ati leta nirabe uko yokingira ibibanza bibamwe abantu kugira ngo irinde izo mpanuka.
Ikintu cyo gutera nk'ibiti ihagabanya umuyaga ndibaza yumvanye kiziteranye n'umuyaga mwinshi jene ko nshani yibaza abantu bakoye imifurege ndibaza bagayashyira urugomero bagagirira urugomero rw'ahantu hasha abaguma haba mugabo boya protege bore nyebo hakingiranye n'urumva kandi aho ngaho usanga ari mu bisagara aho naho nyebo reba nk'ukumire naho bahashira inyo z'amatiyo baragira amatiyo nyene nayo ayakora nko mu nyanja none bumva nyebo twahimuka aho hantu mba bahimuka nawe urabyumva.
Gad nawe nyene ari muri Kenya wewe abona ko abantu batari bakwiye kuguma baba ahantu hashobora kuba imyuzure.
Yego garuka ikintu nabona kugira bakingire icyambere nuko bakubakira ifurege bagatera ibiti, noneho abantu bakabakura aha hantu babona abangamiye abantu bakabubakira ahandi hantu cyangwa bikwiye bakabagira agafashanyo bakabubaka. Nyuma y'iyo Burundi kubera n'iyo mubyeyi w'abanyagihugu niyo yari ikwiye kwica abanyagihugu ikabona ubukenewe, kuko nk'ubu abantu bapfuye abambere barapfuye mu gihe cyahera murabyibuka abantu bapfuye mu gacunguru bahitanye n'amazi. Urumva rero nta muntu yoca yigagara, kandi urumva bakabiri barapfuye. Urumva nuko bokubakira ayo mazi agafata inzira imwe ntazirashobora mu banyagihugu, noneho bagakingirwa noneho bagatera n'ibiti kugira ngo abanyagihugu babone kwane.
Na Darcy ari mu Rwanda niko abibona ati ugukingira impanuka abanyagihugu biri mu byo leta ijejwe
biriza leta ibifite ko makuru, kandi abantu benshi nawe urabizi ko bibera aho mu misozi hariho abagoronome baba babijejwe. Abantu bakwiye kubagira inama mbere y'uko ibiza bishika, kubera ko na leta isanzwe ifite amakuru y'ibiza biza kuba, bakaburira bariya abantu baba ahantu hateganye n'imisozi. Biza rero leta n'abajya bagoronome nibo bari gutegeka guha amakuru bajya bibera ahantu hari imisozi ibibazo ko kubomoka cyangwa gusindagurika. Biza rero bubaha amakuru mbere y'uko ibyo biza bibashikira, kubera ko n'abagoronome bakanabigisha no gutera imbingo bagaca n'imikobeko ku buryo ari ahantu hasiduka, kubera ko bahaca imikobeko iyo ngorane yo kubomba gusanagiza kwabo. Aho naho inzuzi ziba zataye inzira, urabona kenshi nk'ubu ibikorwa byinshi bya leta, leta yarijejwe gufata bagaca imikobeko, kubera ko nk'ubu bigaragara neza ko leta idakora ibikorwa yategeza gukora nko kwagura imifurege kugira ngo amazi nimba aje agaca ahantu imifurege yiyaguye. Umva leta mu bisanzwe ntite umwikomo ku biza byateye, ahubwo leta iyo nta n'ingufu cyangwa kwita ku banyagihugu ku buryo bavuga ati babaye bazoshikirwa n'ibi bihe mu gihe imvura yogwa ari nyinshi, ahubwo na leta mu gihe itakoze ibyo yakora kuvuga bahatereranye abanyagihugu. None leta ireka umuntu akagenda kuba ahantu haba hameze nabi cyangwa haba hameze ukuntu, leta nayo ivuga ati ahantu nawe muri ko murahubaka hameze nabi, none niyo bayita mara organization ya leta ngo viza ubarondera ahantu hameze neza hatagira izo ngaruka. Erega bari abanyagihugu bobo barabona yo profi y'ibintu bashobora kuronka hariya, hayi kuvuga bo bavukurima nko kugirane bo banyagihugu bobo ntabwo bashobora kuvayo mu gihe leta. Erega umunyagihugu utamuziguriye ineza yo kuva aho hantu hari ikibazo wongera umwereke n'inabi ati inabi niyi mu gihe mwoguma ahantu, icyo gikorwa ni cya leta iri kugira mobilizasiyo mu banyagihugu kugira ngo babakingire.
Jean Marie ari muri Uganda ati leta ntiyorindira ko abantu bapfa kugira ngo yiyumvire icyo tuma impanuka nk'izo zidahitana ubuzima bw'abantu n'ibintu.
Ubwa mbere notangura guhoza imiryango yaburiye mu ayo makisida y'imvura yaguye ngaho mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose, ariko ndagaruka ahanini ku ntandaro n'itunganywa ry'igihugu. Rimwe na rimwe usanga ibyo biri kubera mu makisida ahanini ahitana ubuzima bw'abantu butandukanye. Nta muntu ayobewe yuko igisagara cya Bujumbura gihanamiwe n'imisozi ya Bujumbura rirare myinshi tuma iyi imvura iguye bigatuma amazi yose ava muri iyo mitumba agaca yisesaza mu gisagara cya Bujumbura. Kuri ubwo rero byasaba yuko igisagara cya Bujumbura kiba gitunganijwe neza kugira ngo ayo makanalizasi yazijya mvura zose imivo yose inkukura ziva ruguru muri rirare zironkaho zica tizono ni gisagara. Mu gihe rero meze gutyo oye ugasanga umuntu wese mbere yubaka uko yishakiye nta mategeko aboneka agenge itunganywa y'igisagara hari vraiment ubu uye ibara ryacaguye i Burundi urabye no ruguru mu mitumba usanga igihugu gitunganijwe neza, amazi usanga akoroka ku mitumba uko yishakiye ahitana ibintu bigatuma mbere n'isi uno munsi iri kwiratituka biteye ubwoba. Iyo undi kenshi ugomba kwigishwa n'ibibaye ngo kubera ibintu bihitanye ubuzima bw'abantu niho tuza kubona igikwiriye ko ariko twari kubikora aho kubyiyumvira kare kugira ngo dukinge impanuka nk'izi zose. Noneho uri kuraraba nubwo hatobaye imvura iri kwiragwa y'umurengera mu uyu mwaka ukakubikira mu nkengera z'inzuzi zica mu gisagara cha Bujumbura ntahangwa na muha ukabona igere izo nzuzi ziriko zirimba gisagara ugasanga rimwe na rimwe ntagikogwa tubirorera gutyo n'ubu uyi nkumbi ziracaguye mu gihugu rero twebwe nk'ugwaruka twifuza yuko iyo abarongozi baba bahari biyumvira gukora ibyo tumi igihugu kiba ciza gusumba kugira ngo dukinge impanuka mbere dutegure n'igihugu ciza haba ku Barundi buno munsi no ku Barundi bazoza
turakweretse kandi igihugu cy'u Burundi kiriri mu Barundi na Barundi kazi ayo bagobura yazi mana bafashe
abagusaba bonicabo
Jackson ari muri Afrika y'Epfo ati leta niyo yarijejwe gushiraho politiki tomoye yo gukinga ibyo tuma ubuzima bw'abijejwe businzikara
kugwaruka leta itegeza gufata intumbero yo kwereka abanyagihugu ati hano hantu hakwiye kubakwa ahantu hakwiye kubakwa kandi leta ikagira politiki yo gukinga ibintu by'inkukura yo gutera ibiti ku misozi dusanzwe tuzi ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kironka imvura nyinshi cyane rero nk'umukiya ya Cimbo igihe imisozi igihanamiye yoba idakingiye itatuwe ku biti nta kibuza n'ejo bukera izosubira kugwa yono n'ibintu ikana abantu yankirize n'ibyabo rero leta itaje gufata ibibazo mu minwe ikagira politiki y'igihugu iyo kugwanya inkukura kisabwa leta no gushyiramo uburyo iyo misozi bakayikingira abantu nabo bakamenya bakerekwa ahantu bashobora kubaka ahakwiye kuba abantu kwiye guterwa ibiti kugira ngo yegukura iyo misozi nzuzi zihitane ibintu ayo mazi acupa haciye ntasubire gukonona ibintu nk'ibyaraye bibaye rero nk'ugwaruka tera kamure yuko gira umugambi w'igihugu wo kugwanya inkukura no kwereka abantu aho babubaka kandi n'abanyagihugu nabo nyine bagakurikira leta bakumva ati hano hantu hakwiye kubakwa leta nimba yababujije ntibabirengeko
ibyo kwigisha abanyagihugu uko bakwiye kwigenza kugira ngo ntibahitanwe n'ibiza ni navyo Beko ari mu ikambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania avuga
nagoma mfate kano kanya kuhoza imiryango yabuze nongera mpuza n'abarundi kuko ntihabuze iyo miryango yonyine n'abarundi twese twabuze kuko bajyana abantu bari bafite icyo bamaze kandi bariko bararondoka icyo kokwa rero kugira ngo izo mpanuka zihagarare bwa mbere nuko abajejwe igihe nuko batanga inyigisho zihagije ku munsi bakaza baramenyesha ati uno munsi haragwiza isegenya abaha nirimuke uno munsi ngaha mu mwicare mugabye bakabivuga ku munsi gutya abantu bakama bicara bagabye ikindi nuko hobaho guteza imbere ibijyanye n'ihanahana makuru kuko ugiye kuraba noneho naho baba batejwe imbere bozarabivuga gute ni kuvuga noneho ku maradiyo bikavugwa ku matelefone bikamenyekana kuko ngo ibyo bintu bibiri rero gukomeza izo nyigisho hamwe no guteza imbere ihanahana makuru
Nasadi ari mu Burundi ahamagarira leta gutunganya neza ibijanye naho abantu bategerezwa kubaka aho baba bagakurikirana ingene bishigwa mu ngiro
yewe sanze ndi mu engineere yize bijya bintu bijanye n'amahame n'ashanda y'itishwa witani ngora ne gituma ibyo byose biba nuko abantu ari anarchi donka abantu bubaka n'abantu babijejwe bariho wisanze ubu no mu gutanga ubuji baraba kamwana wa mama nibashyira abantu babishoboye hanyuma rero abantu bagaca bubaka uko bashaka kandi ntibabahimirize ngo bace n'imiserege hanyuma rero icyo gituma rero ubu inkukura zaca zamaze imizi zituma amazu aca agenda arakomagurika na cyane cyane abo bantu basigaye bapfa kubakoresha imigambi icyo gituma rero zijya zaca zikomagurika kuko abantu ubu ntibacumbira abantu kuko niyo umuntu abibabwiye ntibakimwumvira kutumbura abantu benshi babizi cyane bajya bafashije muri kaminuza bakwiye kubabwira bakaza barabarabira nakani cha ujanja ni nda kuri sajivi he bara busi miga gai jano yeno ni acha kitumia nero juu ya cheru yanga mubisanzi choko guanu kuhangire na mbere boha kazi abanu wa shovoi hani wakonge waka kora nyama nu bashovoi jovi nu kukonda amurunda ya abanu reishi baridi nakani cha nyama ya profesa muri kaminuza na abanu wa vidi waka shingumu kugira ngo wa mutura raba misozi nge ni meze nge na abanu kukura kamazu kuko tugie kuraba nino muri nkerie ya abanu nituzida tuzi mkusida kia kubanu kuko ndovi nukugogwe kuko abanu wa jesi kisi ukuba karutariku kuka abanu wa chua kumawazi isu kamu wongo numa entrepreneur kana kazi niongo ora neisha iwa yeri jiga nukobo giru mugwi wabanu wa jizi kukia ngo abanu wa tanga autorizasyo do bakiri abanu wa ke ikuigisha masenye
dusubile muri Afrika efo Amis ati leta ni milize abanu kwikingira kugira ngo nibabandanye bahitanwa n'amazi y'imvura
gicu mbona nk'urwaruka cokugwa muri iminsi imvura ikiraduhekura nuko mbona leta nayo yongira ikikoze mu banyagihugu igahaguruka ahantu hahanamye igahamiriza abantu bagatera ibiti bagaca imikobeko kandi igahimiriza n'abantu bakubaka inzu za kijyambere ku kindi cya kabiri mbona leta nifate abo bantu bahuye nako kaga kisegeye nibafashe basubire bahaguruke ku nzu zabo nibafashe ibahe ibisakazo ibirekano baba baricaye kugira barindire izo nzu zabo zasenyutse zubakwe kandi izo nzu bagiye kubaka bize bazubake mu buryo bugezweho bwa kijyambere ubundi batubatse nk'izo zarazisenyutse ntibagihe amafondasiyo ahagurutse ngo iruhande y'inzu bahace umukobeko basa umuferege kugira ngo amazi azova aho hantu hahanamye ntashike abomora iyo nzu n'ubundi bugasha bisura kubomoka rero icyo nababona ni uko leta yobafasha muri ubwo buryo ikabereka ikabaha n'amapura bashobora kubaka leta nirabe ukungene yohimiriza abantu bagire nk'ibikorwa rusange kugira ngo bagende gufasha abo bantu bahuye n'akaga babafashe inzu zabo zihaguruke n'ingogana n'ingoga kugira basubire mu ngo zabo kuko umwanya bicaye mu aho basaze indaro cyangwa bicaye aho leta yaberetse ni kuvuga hari ikintu kinini bariko barataka
icyo mbona cewe kashimane no kufatanya tugasenyera ku mugo tumwe pe mu kufasha abo basigaye abo basigaye pe amuru kuboko nangenza amuru kundige muburengero pe mubumanuko muburaruko
ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu ni naho kigarukiye twaganiriye kubijanye n'amasanganya yabaye muri uku kwezi kwa 12 bivuye ku mvura nyinshi yatumye haba amazi yonona ibintu agahitana n'abantu urwaruka rwasabye leta gukora ibishoboka kugira ngo amasanganya nkayo nabandanye ahitana abantu cyangwa ngo yonone utwabo hari abasavye ko ababa ahashobora gutegwa n'imyuzurira y'amazi bohakwigwa bagahabwa ahandi mwakoze mwese mwagize icyo muterereye muri iki kiganiro namwe mwese mwaduteze amatwi Francine Kanyange nabashikije ikiganiro na Innocent Kubwimana ari mu bwinga bw'ibyuma turabaseze tunabifuriza kugira iminsi mikuru myiza ihereze umwaka
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo